abakorera muri iyo shyirahamwe batashimye gutanga amajwi ku nsamirizi y'ijwi rya Amerika bavuga ko batonze kuri uno wa gatatu basanga umunyezamu ari muri rinini bagize barinjira aho bakorera basanga inzugi zirakatuye ububiko bw'amafaranga Coffre Fort bunahaye amafaranga agera ku miliyoni 8 n'ibihumbi 700 yasahura urukomba amazi ababika udufaranga muri Cospeke iri ruhande y'isoko ry'inyeshenza yaraye isahuwe bari bwafuse umunwa mu gitondo cy'uno wa gatatu babuze ayo bacira nayo bamira
twavyakiye nabi kuko twebwe abanywanyi twahabikira ntibyadushimishije
cy'ukuri iribwa ry'ihospeke ntiryatunejereje ibyatuguye nabi kubona ahantu nk'aha niho umuntu abikira udufaranga twiwe azi neza ati umwanya n'umwanya ndashaka kujya kutwaka yifashisha umuryango ubu rero two turiyumvira ati none bigiye kuzogenda gute kudufaranga kuba tututwaye
Cospeke Nyeshenza iri ku murwa mukuru wa komine Mugina yahora irarirwa mu ijoro n'umunyezamu umwe uwo nawe yahawe iboreza droge n'abaraye basahuye iryo shyirahamwe aca asinzira iryo guherayo byemezwa n'inyamiramabi zivuga ko abibye bakoresheje ibikoresho bikomeye mu kumena Coffre Fort ibikwamo amafaranga abahora babitse amafaranga mu kigega cy'iryo shyirahamwe ry'abigenga basaba amatohoza no gucungera bihagije umutekano aho hose hari ubutunzi rusange
abaserukira ishyirahamwe rya Cospeke ko bohashyira igipolisi akaba ari cyo kirarira ayo mabanki kuko gutora umunyagihugu ntacyo ashoboye kuba yorarira umutungo w'abenegihugu ntacyo awushoboza kuko n'inkozi y'ikibi irashobora kuza ikamugirira nabi akabura ukuntu atabara akabura n'ukuntu atabaza kuko abararira rumwe
ntibagweze igipolisi n'umuntu afite kupakupa ararira amafaranga mutanu kupakupa mujya wowe worarira amafaranga ufite kupakupa ngo nizamo nimwongereze umutekano
ubutegetsi bwa komine Mugina buremeza ubwo busuma mu kigega cyo kuziganya no kuguranana ku isoko ry'inyeshenza Yohani Bazira umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mugina ajejwe iterambere avuga ko ubusuma nk'ubwo bugize iminsi bwibonekeza avuga ko hari ikigiye guhinduka
si Cospeke Mugina gusa bize amaze iminsi yibonekeza ubusuma bwo kumena amakiyosiki y'imbaho mu isoko ry'inyeshenza aho aheruka kuyibwa amakiyosiki yashyika abiri uno munsi rero mu joro ryakeye abasuma batashoboye kumenyekana barabivye muri Cospeke y'inyeshenza ariko amatohoza acabandanya Cospeke ku murango harirwa abapolisi bacungeye ibanki mugabo mu ijoro abapolisi baharara ahubwo tunumenga vyohinduka abapolisi bakarara mu ijoro ku murango akaza abanyezamu basanzwe kuko n'ahantu hafitwa amafaranga bene gihugu nk'ubu idogo ni nyinshi
umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mugina ajejwe iby'iterambere cyo kimwe n'abakozi bo mu kigega Cospeke barahumuriza abari barabize udufaranga twabo muri ico kigega bamenyesha ko ikigega cyabo kigiye kubandanya gikora kandi ko amafaranga yabo bazoyaronswa bagasigura ko ico kigega cyari cyaratanze ubwishingizi assurance mu gifaransa inyamiramabi z'imugina zizaza atanguye amatohoza umuntu umwe azo yahagaritswe uwo nawe nuwararira inyubakwa z'ico kigega Cospeke casahuwe n'abantu gushika bataramenyekana muri komine Mugina y'intara c'ibitoke Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.